Kumusi w'Imana genekezo rya 2024 myandagaro umwaka w'2025 ndabaramutse ndohanikaze muranu makuru agizo n'ingiyo nkuru zikwirikira urongo w'Isentare nkuru subira mwimanza ya Bururi aremeza ko amadosiye yabafunzwe ashibwe imbere kugira buranishwe Jean Paul Mukangara akabona ko bamwe mu bacamanza bagumiza abantu mu munyororo ukubera hari telefone zivuye hejuru zibibategetse ngari ugwitwazo abantu barenga amajana 280 nibo baherutse guhunguka bava mu gihugu kibanye cya Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo kuri uyu wa gatandatu bakaba barashikanywe mu makomine baturukamwo nyuma y'umunsi umwe bari bamaze mu kigo gishikiramo abahunguka mu kagwema muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura. Mu gisata cy'inkino naho abakinnyi 12 bavuye mu ntara zitanu zigize Burundi nibo bitabiriye kuri uyu wa gatandatu ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu mu rukino rwa Kanowe aho bahiganwa mu kiyaga Tanganyika ku metero 150. Ngibyo bikuru bigize ano makuru mu kanyisa Senido Nido Eric Uwimana mu bihinga bw'ivyuma Kruvisi niyo nkuru ndashyiye kwa ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndashye kubaramutsa ndabanikaze muri ano makuru urongo w'Isentare nkuru isubira mwimanza ya Bururi yemeza ko amadosiye yabafunzwe ashibwe imbere kugira buranishwe byashikije kuri uyu wa gatanu nurongoye iyo Sentare inyuma y'inama y'iminsi ibiri umugwi urabagatika kazi na muntu se NDH wagize n'abakurikirana uko imanza z'ibyaha ziburanishwa mu ntara ya Burunga Jean Paul Mukangara akabona ko bamwe mu bacamanza bagumiza abantu mu munyororo ukubera hari telefone zivuye hejuru juruzi bategetse ngari ugwitwazo tumutega matwi kuri micro ya Mireille Kanyanga
ngira ushobora kitwazo kuko aho hejuru ntiyaheza ngo hamenyekana hariho ugize uti mbega aho hejuru bagutegetse ivyo ntihaboneka hariho arisho gituma ngira ngo uvuze ngo hejuru gucyo biba bitumvikana kira noneho yerekeye ubwigenge bw'abacamanza birandiswe mu bwizwa shingiro n'iryo bwirizwa rikuru ryandi yose kuvuga rero yuko umuntu yategetswe kurenga ku ibwirizwa shingiro akabitegwa n'umuntu kanaka ngira ntibifashe navyo nyene naho byo babishika rero bica biba ngombwa yuko uyu muntu yavuze ko yabitegetswe aca yerekana indi yayimutegetse hanyuma neheza akabone ko umuntu aca yibazwa nawe n'abashobora kumubaza kuko nta uri hejuru y'amategeko
niki mugiye gukora muntu mbere guteza imbere agateka kazi na muntu na cane cane akabanyororo
ico tukiye gukora nico twadukorana kare nta muntu kubyerekeye Sentare kuko nawe muvuga muti baraciriwe imanza abaguma bapfunzwe baraciriwe na Sentare nyene Sentare iri ku kivi irakora ibikorwa vyayo kandi gushika uyu mwanya nka makemwa turavyumvamwo kubadukurira bahita batubwira bataha byageze nabi ico tukiye gukora nico twadukora kuko turaguma dukurikirana abantu bafunzwe amadosiye yabo cyane cyane y'abafunzwe tukayashyira imbere yandi kugira ngo aburanishwe hanyuma imanza igacibwa mu kiringo cyiza nk'uko amategeko yinabivuga kandi naka niko byahora bimeze hanyuma imanza gucibwa nazo tugakorana nabo tusane tukorana mu by'ubutungane tukagira tuti uyu uko none yejejwe n'ubutungane hanyuma tukabona by'ukuri atarekuwe kandi atanungururijwe none uyu muntu ibyiwe muheza mukayifata gute kuko tujijwe turaganira nabo tuzasanga imirimo iyo tubonye nk'iyo yashitse turayivugana ko abazigeho tuca turaba mbega none ujejwe kubikora ko atabikoze insiguro yotanga yo bari iyihe
mu gisata c'imibano naho ahahoze umugwa mukuru wa komine Vyanda mu ntara ya Burunga haravuga ubukene bw'ibinyobwa bya Brarudi bumaze amezi atatu bwibonekeza abihere ibyo binyobwa biduga ko niyo bibonetse bibashikira bizimvye nk'akarorero icupa rimwe rya Primus barigura ibihumbi bitandatu by'amarundi ritategerezwa kurenza ibihumbi bitatu n'amajana atatu abadandaza ibyo binyobwa bavuga ko bataka ibironka kuko ikamyo ya Mega Bururi yahora ibishikana ivyanda itaka ibijanayo abakozi ba Mega Bururi bavuga ko bari bamaze amezi atatu atagitoro baronka ariko ngo ko bakironse kuri uyu wa gatanu bagiye gutangura gushikana ibyo binyobwa mu turere twa kure ya Mega Bururi n'ivyanda harimo ni inkuru tubaza Zeno Nzambimana.
Nta kinyobwa cha Brarudi na kimwe kibarizwa igweza ahoze ari mugwa mukuru wa komine ya Vyanda nkuko bivugwa n'abadandaza ivyo binyobwa bahora barangurira muri SSD Gweza. Abihereza ivyo binyobwa vya Brarudi rero bakaba bafise imyidogo myinshi cane kuko ngo niyo ivyo binyobwa bibonetse bica biguma amafaranga y'umurengera bagatanga akarorero k'icupa rimwe rya Primus litiro 72 gusanga barigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu vy'amarundi ritategereza kurenza amafaranga 3,300 Marundi ifana nayo ugasanga bayigura 3000 canke arenga itategerezwa kurenza amafaranga 2000 vya Marundi Amstel Bright sanitu 3500 nayo ugasanga bayigura 6000 canke arenga icupa rimwe itategerezwa kurenza amafaranga 5000 vya Marundi abadandaza bavuga ko no mudandaza asanzwe aranguza ibyo binyobwa iyo bivanye muri Megaburure abidandaza amafaranga y'umurengera kuko nawe ngo biba byamuzimbye kugira ngo abishikane ivyanda ari naco gituma ngo abadandaza ku icupa rero baca badandaza nawe nyene amafaranga y'umurengera nkuko babishikirije mu nama mu stantere wa komine ya Bururi yagirishije abasirikare abandi ivyanda hari kuri uyu wa kane aho bamushikirije ko intandaro ari uko ikamyo ya Megaburure yahora ibishikana igweza itakibishikana nayo bakaba bamusavye ko yo babariza igitumye umudokari itagishikana ivyo binyobwa ahivyanda Godelive Ntakirutimana mu stantere wa komine ya Bururi akaba yemereye yuko agiye kubaza igitumye umudokari itakibishikana nayo tubajije muri Megaburure abakozi baho bamenyesha ko bari bamaze amezi 3 yose atagitoro baronka ariko ngo guhera kuri uyu w'Imana watangura gusubira gushikana ivyo binyobwa vya Brarudi muture twakure ya Megaburure n'ivyanda harimwo kuko ngo iyo kamyo ngo yaronse igitoro kuri uyu wa gatanu Ibururi mu ntara ya Burunga Zenonza Bimana Radio Isanganiro
arakoze Zenonza Bimana kwigisha ugaruka ruri mu buruhuko bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza nuko bakwirinda indwara zifatira mu bihimba by'irondoka izo nyigisho zatanzwe kuri uyu wa gatandatu muri zone ya Ruziba iri muri komine Mugere nishira hamwe yagiye bakinyezi banonose bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza Emerine Yizire aserukira imbere y'amategeko iryo shira hamwe amenyesha ko izo nyigisho zizofasha ugaruka kwitunganiriza neza kazoza kabo
intumbero yo gukorana n'urunyogwaruka ruri mu buruhuko ni kugira ngo dushobore kubahimiriza no kubigisha kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza kubigisha n'ingene bashobora kwikingira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka harimo n'umugera wa sida nkuko dusanze tubifise mu bintu dusanze tubwira ko nk'intumbero mu ishyirahamwe ryacu harimo kuraba amagara y'ibigwaruka amagara cyane cyane ndoragitsina murabizi kenshi mu gihe cy'uburuhuko abana iyo badakurikiranwe ubwo gwaruka cyangwa imiyabaga ariko usanga baciye bagenda mu ngeso zindi zishobora kubatuma boja mu kunywa ibintu bitajyanye by'ubiyayura twe cyangwa ugasanga bagiye mu ngeso mbi z'ubusambanyi n'ibindi ibyo birashobora gusha bituma abo bana mu gihe bataronsa abantu babakurikirana ngo babigishe bongere babahanure baca basanga kenshi bagiye mu bibazo byo kugira inda z'indaro inda batifuje zigashobora gutuma bahagarika ishuri bashobora gusanga kandi bandi umugera wa sida cyangwa bakangura izo zindi ndwara zose tuko turavuga nico gituma uno munsi rero twaje ngaho kuri nosoka ya Ruziba kugira ngo tubahimirize tubigishe ku ngendo nziza n'ingene bo kwifata mu kwikingira ibyo byose muri kino gihe cy'uburuhuko
nakaye kamo motera kugwaruka
akamo dutera kugwaruka mu nyifato bo kwifata icambere nuko bazaza gukurikiza ivyo tuzaza kubaganirira hano hantu hanyuma bagende babe ugwaruka Burundi bwejo ugwaruka rukshora gukora ivyo rushowe vyose kugira ngo gwikingire izo ngendo mbizo bakwegera muri izo bintu cyingwara n'ivyo bindi bintu byaje no gufata uriyo ibyayura mutwe n'ibindi kugira ngo Burundi ejo uzaba ufite ugwaruka rufite amagara meza ushobora guteza imbere igihugu kwa nibo tuzeye ko ejo
Isanganiro inami sumbingimba
Radio Isanganiro n'amakuru twabateguriye arabandanya abantu barenga amajana 280 barutse guhunguka bava mu gihugu kibanyi ca Republika yaranye intwa rusangi ya Kongo kuri uyu gatandatu barashikanywe mu makomine baturukamwo inyuma y'umunsi umwe bari bamaze mu kigo gishikiramwo abahunguka mu Kagwema muri komine Mpanda mu ntara Bujumbura kuri uyu gatanu ishyirahamwe mpuza makungu gita impunzi rifadikanije n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu bukaba bwarabaronkeje amakarata arengeje na iyo kwivuriza ko ni inkuru twaza Space Caritas kabanyana
mu gatondo ko y'Uwimana niho abo barundi bari bahungutse bava mu gihugu kibanyi cha Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo batashoboye gusubizwa mu makomine baturukamwo kuri uyu wa gatandatu bajanwe wabo nabo muri Buhumuza Cankuzo Muyinga Gisagara Kayanza Kiremba Ngozi na Bujumbura Meri abo bakaba batashoboye kugenda ejo kuwa gatandatu bivuye ku mafaranga babatekerera yashitse mu matelefone ya atebye kumugoroba ngo ntibari bagishobora kuja iyo baturuka abo bakaba batashoboye kugenda ejo kuwa gatandatu bivuye ku mafaranga babatekerera yashitse mu matelefone yabo atebye kumugoroba nkuko muri ico kigo c'impunzi c'igihanga babitumenyesheje kuri uyu wa gatandatu ariko abo mu Cibitoke Buganda Mpanda na Gihanga imodokari za HCR zikaba zarabashikanye iwabo mu gihe abo bataye izabo iyo bahungutse leta yunganiwe n'ishyirahamwe impuza makungu HCR yahora ibatekerera ibizobafasha kubaho mu minsi ya mbere bigizwe n'amafaranga amadolari 200 ku muntu umwe agatelefone ngendanwa ibifungurwa n'ibindi ubu hiyongeye ko ikarata yo kwivuza ariyo bita carte d'assurance maladie mu gifaransa amakarata yo kwivuza 101 akaba ariyo yatanzwe kuri iyo miryango irenga 200 kuri uyu wa gatanu abo barundi bahungutse kuri uyu wa kane bakaba bangana 281 baharugwa mu miryango 79 abo mu ntara ya Bujumbura yagutse akaba aribo benshi bagera ku 185 specialitas kabanyane gihanga hajye isanganiro
arakoze spese karitas kabanyana tubandaniza n'amakuru mu gisata c'inkino aho abakinyi 12 bavuye mu ntara zitanu zigize Burundi aribo bitabiriye kuri uyu wa gatandatu higanywa ryo ku rwego rw'igihugu mu rukino rwa Kanowe aho bahiganwa mu kiyaga Tanganyika ku metero 150 Leandre Maniragaba arongoye ishyirahamwe ry'urukino rwa Kanowe mu Burundi amwisha ko abatahukanye ibibanza vya mbere badoca babashira mu gwinsero kya gihugu kugira bazoserukira Burundi mu mahiganwa yo mu karere yimirije mu misiri imbere muri urwo rukino rwa Kanowe tumetega matuki kuri mikro ya Jamari Vyane ngenda kumana.
Uno musi twatunganyije inkino zihuza intara so mu gihugu ziri mu rukino rwa Kano ariko twita Baranza Championnat National.
Biga yitabiriye imigwi ngana gute?
Uno musi yitabiriye imigwi itanu ivuye mu ntara zagutse Bujumbura na Butanyerera na Burunga.
Mbega iyo migwi itanu nyene umugumu umwe warugizwe n'abakinyi bangana gute?
Umugumu ugizwe n'abakinyi babiri babiri ariko centre yakiriye izo nkino ariyo club ya Olympique iyo yacigirirwa amahirwe yo kuronka abakinyi bane.
Abo bane biyongereye kuri abo bandi babiri babiri.
Yego.
Mbega bahiganywe ku kirere kingana gute?
Uno musi bahiganywe ku metero 150 nizo twakoreye ko kuko ikiyaga ca Tanganyika burya kiragoye gukiniramwo si nka dogodogo usanga tekanye gose.
Bega kujye n'ubushimwe ababaye ba mbere byagenze gute?
Ababaye ba mbere kujye n'ubushimwe wabaye wa mbere yaronse umudari w'izahabu, wa kabiri yaronse umudari w'umujumbu, wa gatatu aronka umudari w'ifeza na envelope rero ziherekeza iyo midari.
Bega ababaye ba mbere nyene ikizo cyo gikurikira kuri bo ni gike?
Ababaye ba mbere aha mu bisanzwe two turahiga umugwi zoba umugwi serukira gihugu wa Kanowe kugira tuzoshobore kuja guhinganwa mu mahiganwa yo mu karere.
Mu guhiganwa nyine muri amahiganwa mugiye kubandanya mwitegura gute mu gutegura umugwi?
Mu gutegura umugwi nuko tubandanya imyimenyerezo dusaba yuko abarongoye ama club bishiramwo inguvu nyinshi kandi duhimiza yuko boshiramwo n'abigeme n'abafasoni.
Kumbure kugira ngo nyine muzoshigikirwe muri amahiganwa muri kumurategura ni iki kimusaba abakunzi ba n'urukino rwa Kanowe cyangwa abakunzi b'inkino muri rusange?
Bivanye n'ivyo two turategura abakunzi ba n'urukino nuko ubandaye badushigikira ko n'urukino ruryoshe kandi rufise abaruruzi batari bake.
Tukiri muri cyose atangene cy'inkino abakinyi barenga 50 bagabwe mu mice 4 nibo bariko barahiganwa kuva ku munsi wa gatanu gushika kuri uno w'Imana mu ihiganwa ry'urukino rwa Padere ryatunganijwe n'ishyirahamwe ry'ugo rukino ku bakinyi bava mu bihugu bitandukanye baba hano mu Burundi. Umuntu mbere yo guteza imbere urwo rukino Jean-Marie Julien Sengiyumva arongoye ishyirahamwe ry'urukino rwa Padere mu Burundi amwisha ko bategekanya gutanga ishure ku bana bafite imyaka iri hagati y'itanu na 18 hamwe no kubaka ibibuga bya Padere mu ntara zose zigize Burundi.
Kuva ku munsi wa gatanu tariki 22 gushika ku munsi w'Imana tariki 24 turi mu mahiganwa y'urukino rwa Padere, urukino rutangwe kumenyegwa cyane rutari ruzwi rwose mu myaka yahera. Aya mahiganwa turimo rero na mahiganwa twateguye tubifashijwemo n'ishyirahamwe rya Savonor Aquavi aha mu Burundi. Objectif rero y'irihiganwa ni uguhuza abamambere bose bakina Padere, ni ugushaka kwereka abantu bose baba mu cyungara mu gisagara cya Bujumbura kumenya urwo rukino na kanya keza ko abantu baza kurorera bakarubona, abafite ibibazo bakabibaza n'abifuza kurukina bakarukina. Aho tugiye gutanguza ishure ry'abana tubifashijwemo n'iryo shyirahamwe rya Savonor Aquavi b'imiyabaga kuva ku bana b'imyaka 5 gushika kuri 18.
Mbega abakinyi bitabiriye rino higanwa bangana gute muri rusange?
Higanwa ririmo abantu barenga 50, murumva ko ari ama ekipe menshi kuko ekipe yose igirwa n'abakinyi babiri. Abo rero kandi bari mu migwi itandukanye, turafise imigwi y'abagabo, turafise imigwi y'abagore, turafise n'icyo twita mixed aho umugore n'umugabo bagira ekipe. Hakaba na ekipe rero ya kane y'abamenyereza cyangwa abagize Padere umwuga. kuvuga babihemberwa abo nabo ni wacu akirukino ruri kugwego hejuru
biga muri avyo rugero runo rukiro rwa padere rugeze ko mu rubona gutwo
kwishima ko tugeze ku rugero rwiza turavye aho twatanguriye mu 2021 we twari kumwe twarabikurikiranye cyane kuva tugitangura kubaka ibi bibuga kare haza abantu bavuga ati twere kinde bafata rakete twere kinde duhagarara ariko uyu munsi umuntu araza akavuga ati mpikibuga akaja mu kibuga gakina nabagenzi be kandi bakabira ivyuya bakaryoherwa urumva ko tugeze ku ntambwe ishimishije mu minsi iza tugiye kuzofata urugendo rwo kuja mu bihugu duhana kare na cyane cyane nko mu Buganda muri Kenya no muri Tanzania tuje kurahura ubwenge muri ayo mu mahiganwa regional
bega muri kazoza mu mutegekanya kurangura iki kiretse iryo shuri mu mirije gutanguza
havuye iryo shuri twimirije gutanguza turategekanya mu migambi ya vuba kubaka niburi buri ikibuga kimwe canke bibiri mu ntara zose twifuza ko rukino rwa padere rwoshika mu ntara zose hamwe tuzora tugira amahiganwa tugashobora guhura turi benshi tugize amahiganwa ku rwego rw'igihugu
Jean-Marie Julien Sengiyumva akaba ari kaganira na mugenzi wacu Jean-Marie Vianney ngenda kumana ni hano turangije no makuru kyo turabashikiriza ndabashimire mwese mwateza abiri shimire bagenzanje mu ruganda nafashije kuyatorokanya ntibagena Eric w'Imana ari katuma majwi abashikira muri kumwe na Clovis niyo nkuru mukanye mu kimutega matwi amakuru yanditswe n'ibinyamakuru
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Turabaramukije tongera tubana ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru.
Bamwe mu bakuwe ku ntonde z'abariko barahiganirwa kurongora imitumba n'amakaritie baritwaye mu kunguruza. Vyandikwa n'itorokanirizo ry'amakuru Net Presse
yandika ko bashika ku 10 bakuwe ku rutonde n'umugwi ujejo matora muri commune Rumonge. Abo nabo bakaba bavuye bunguruza mu mugujejo matora mu ntara Sepi Burunga. Abo bakuwe ku ntonde bavuga ko batangaye kubona bakuwe ku rutonde imyiyamamazo yaramaze gutangura.
Mu mugusesi ujejwa matora muri commune Rumonge, Felix Manirakiza urongoye amenyesha ko yisunze intumbero yatanzwe n'umugwi ujejwa matora ku rwego rw'igihugu Seni atarinze gutomora iyo ntumbero yariyo. Itorokanirizo ry'amakuru Net Presse ritanga karorero ku witwa Sylvain Gashindi yakuwe ku rutonde ku mutumba Mutambara muri commune Rumonge, avuga ko yakuwe ku rutonde kubera ngo afise umuhabara.
Uwo yemeza ko yatsinze urubanza muri sentare nkuru y'igihugu mu ntara, akavuga ko atangazwa no kubona umugwi ujejeho matora muri commune Rumonge wirengagije ingingo ya sentare nkuko itororokanizo ry'amakuru Net Presse riheraheza rivyandika.
Ikinyamakuru wacu nacho chandika kwa ayo matora yitaweho cyane nabo yerekeye gusumba uko vyahora.
Ayo matora y'abarongoye imitumba n'amakartie yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2025 icyo yari yisangije nuko abahiganwa bitoza ku giti cyabo. Ikinyamakuru wacu chandika ariko ko benshi mu bahiganwa biboneka ko bafise imigambwe baturukamwo. Iwacu ikandika ko kubw'umugambwe uri ku butegetsi insinzi ku rugero rudasanzwe ariyo ngo izogaragaza ko uwo mugambwe wemewe mu gihugu.
Ngo ni nacyo gituma kugenzura imitumba n'amakartie atari uguhitamwo, ahubwo ngo n'ibikorwa ngombwa, ngo n'urufatiro rukomeye kugira uwo mugambwe ubandanye uganza. Uwo mugambwe usanga gutsindwa ku mitumba n'amakartie vyose igura gutakaza icawufatanya n'abanyagihugu, igikoresho nyamukuru kibafasha kuronka abanywanyi bashasha, eka mbere n'ubutegetsi bwawo butsimbataye ku rwego rwo hasi nk'uko bibandanya vyandikwa n'ikinyamakuru iwacu.
Amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru.
Harakazi katemewe n'amategeko gakogwa muri Tanzania kabangamiye urwaruka rw'u Burundi, vyandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eko.
Abana n'urwaruka baja bukuru bibe bakaja gukorera muri ico gihugu kibanye c'u Burundi babandanye baba benshi. Ico kinyamakuru citaho ubutunzi cyandika ko bava Inyanza na Rutana mu ntara ya Burunga bagenda badafise ibibaranga, aho rero baba bashobora gushikirwa n'amabi y'ubwoko bwose. Musitanteri wa komine Nyanza Diomede Dusengimana atura kamo kw'iyo ntumbero yo kujana abana n'ugwaruka muri ivyo bikogwa byo muri Tanzania ifise ingaruka mbi mu kibano.
Kubwo warongoye komine Nyanza yaganiriye na Burundi Eko, abo bana ntibava muri iyo komine ahubwo ngo bava mu zindi komine bagacangaho inyanza bagaheza bagaca ku rubibe bibandaniriza mu gihugu ca Tanzania.
Itorokanirizo ry'amakuru wa BP ryandika ku mwigemesada na Himana abayuwambera giye mu higanwa rya tennis bise US Open muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri iryo higanwa Sada Nahimana yakinye n'umufaransa kazi Manon Leonard, urukino rwarangiye Nahimana atsinzwe ibitsindo bibiri ku busa nk'uko ABP ivyandika. Iryo tororokanizo ry'amakuru rigatomora ku higanwa rya tennis rizwi ku izina rya US Open ari higanwa rikomeye cyane ryatanguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na rimwe.
Ni higanwa ritunganywa ku mwaka n'ishyirahamwe ry'urukino rwa tennis muri ico gihugu rikabera mu gisagara cyitwa Queens kiri i New York. Ni higanwa kandi rigira kane iruhande yayazwe ku izina rya Open ryo muri Australia, Roland Garros na Wimbledon nk'uko itorokanizo ry'amakuru wa BP riheraheza ryandika.
Naha ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye agarukira mukaba mwayateguriwe na
Omer Nduwayo
afatikanije na Alain Désiré Bukeneza. Ibihe byiza hiwanyu
amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru.